Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Sangwe kaze ntute bakunzi ba radio Nzamba gatega kawe murano makuru twabateguriye kuri no wa gatandatu igenekezo ya gatatu ruheshi umwaka w'2023 ayo twabateguriye nayo agaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikwerekera ingoro z'umwamwe SNL urongwa na gatongwa sa ziri mu ngagara na musangano mu gisagara ca Bujumbura zugarijwe n'abapolisi benshi kuri uyu wa gatandatu bababuza inama zari kubera muri izo ngoro uyu munsi ni mu gihe gatongwa sa bamuhinduriye abamucungera uyu munsi nyene mukanya murabitega yompi murano makuru Martini neretse umushinyamaji w'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano nawe yamenyesheje kuri uwa gatandatu iyo yiriwe mu ntara ya Kayanza ko inkozi z'ikibi zose zari zimaze iminsi zitema zica abantu mu ntara ya Bururi zimaze gufatwa ziri mu minwe y'ubutungane nayo imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga icumbitse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo tuzakuraba muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatandatu aya na yandi twabateguriye ni mukanya ngume hafi ya radio Nzamba agateka kawe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
turonge kwaramutsa amabi akoregwa umumenyesha makuru Floriane Irangabiye arabandanya uno munsi basubije inyuma banafata nabi umuntu yaraje kumuraba mwibohero rikuru ry'Imuyinga ivyo bikaba byakozwe n'ujeje umutekano umushasha muri iryo bohero yitwa Aimable abandi banyororo babibonye bari bagendewe n'ababo bavuga ko uwo mupolisi umubrigadier yabwiye uwo yaraje kuramutsa Florian Irangabiye ko ashaka kwivanga mu bya politike mu majambo yakoresheje hakaba harimwo n'ayiterabwoba kuko mu gihe uwo yaje kuraba Floriane yariko aramutakambira ngo amureke arabe umumenyesha makuru umupolisi Aimable yamubwiye ko arabye nabi amushishura amubwira ko ahubwo ahabatwagwa gufungwa mu gasho k'igipolisi Aimuyinga amakuru dukura nga muri uwo munyororo avuga ko ivyo uwo mubrigadier abikora ku itegeko ko yoba yahawe n'urongoye iryo bohero Serge Sabuandemye umunyamabanga w'iryo bohero Beatrice Yabarugira benujejwe igisata c'imibano Belize Kaneza ajanye na politike mu gatondo kuno munsi abapolisi batari bake bazindutse bugariza ingoro z'umugambwe SNL muri quartier y'icenda iri muri zone ya Ngagara n'iyiri ku Mutangano muri zone ya Gihosha zose ziri mu gisagara ca Bujumbura ngo hari mu ntumbero yo kubuza ko atagikogwa na kimwe cemerewe kubera muri izo ngoro kuri uno munsi ivyo byahuriranye nuko uno munsi nyene abapolisi basanzwe bacungera umutekano w'umukuru uwo mugambwe agatongwasa bahinduwe ivyo byose bikaba biteye amakenga banywanye b'uwo mugambwe n'inkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana
kuko abegereye ingoro y'umugambwe SNL mugagara muri kati y'icenda muri zone ya Ngagara n'abegereye ingoro y'uwo mugambwe iri ku Mutanga muri zone Gihosha babyemeza abo bapolisi bazindukiye kuri ivyo bibanza aho baje bategeka ko atawurekuriwe kwinjira muri izo ngoro kandi ko atani igikorwa gishobora kuhakoregwa kuri uno munsi wa gatandatu mu mugambwe SNL bavuga ko bafise amakenga kuko abo bapolisi bashitse muri ivyo bibanza hafi igihe cy'isaha 10 zo mu gitondo atacu indongozi z'umugambwe zigeze zimenyeshwa bamwe mu ndongozi za SNL begereye umushinga mateka ya gatongwasa bakabona ko iyo ngendo ari iterabwoba ririko rirakogwa n'inzego za leta kugira ziburabuze ibikorwa by'umugambwe SNL bagasaba kudashira imbere igikenye mu gutora inyishu z'ibibazo uburongozi bw'umugambwe SNL bwemeza ko atagikogwa uwo mugambwe wari wategekanije gukora ku rwego rw'igihugu ariko ko hari imvukira zo mu ntara ya Muyinga na Cankuzo zari guhurira kuri izo ngoro kugira ziganire nk'uko byemezwa n'indongozi za seneri. Ikindi abo barongoye seneri banegura nuko abapolisi bari bacunze umushinga amateka gatongo asa arongoye uyu mugambwe bahinduwe uyu mushinga amateka atabimenyeshejwe bakibaza icyo byose biriko birakogwa byo babigamije bagasaba ko agateka ka muntu ubwigenge bw'imigambwe n'abanyamigambwe bwubahirizwa nkuko biri mu mategeko agenga igihugu. Kuri ivyo byose bivugwa ntiturashobora kuronka Pierre Nkurikiye avugira ubushikirangaje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira gira icyo bivuze ko
Josephine Jean Nsengumuzimana urakenuye abarundi kazi ngo bategezwa kuja hamwe bakarwanira ko amasezerano yarusha agaruka ako kamo kari mu itangazo ryasohowe uno munsi n'umuhari inamahoro. Marie Louise Barichako arongoye uwo muhari avuga ko vyafunditswe mu nama y'iminsi itatu yakoranije I Kigali abakenyezi b'impunzi baba mu bihugu vy'akarere k'ubuseruko bwa Afrika. Icyumviro cy'iyo nama kikaba cavuye mu yandi manama abiri yabereye mu Bubiligi mu kwezi kwa kane ahizwe ikibazo cy'ayo masezerano. Ku bwa Marie Louise Barichako amasezerano yarusha niwo muti urama ku bibazo bihanze Burundi.
Iyo nama rero niyo twagize iyo minsi itatu turabyiga hirya no turabica hirya turabica hino turashika yuko by'ukuri natwe turabibonye ko amasezerano yarusha niwo muti Burundi bufise mu minwe bushobora gukoresha kugira ngo bwuzurize Abarundi kandi basubize hamwe kandi igihugu gisubire kuba mu mahoro. Turabyumvikaje turabaza tuti twebwe n'ukuri twese hamwe turabyiyemeje ama rero tukaba turiko turarahika n'abandi Barundi kazi kugira ngo nabo nyene baze tujane dufatanye urwo rugendo dutware icyo gikorwa turabe ko natwe nk'abakenyezi twugira icyo duterereye kandi gifadika kugira ngo igihugu cacu kisubire kije ku nzira. Aho rero twarabyumvikanye twarabyiyemeje tuzobikora tuzokora ibyo dushobora byose tuzokoresha uburyo bwose dushobora tuzovugisha dushobora kuvugisha wese kugira ngo tubone yuko icyo kintu gifashe intumbero by'ukuri gifashe inzira by'ukuri kugira ngo Uburundi bwacu busubire buronka amahoro.
Abarongoye intwaro bo mu ntara ya Rumonge ngo nta bubasha bafise bwo kurengera ingingo iba yafashwe na sentare. Ibyo bishikirizwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana ni mu gihe hari abantu 9 bafashwe mu ntara ya Rumonge bariko baravunja amafaranga batabifitiye uburenganzira. Sentare nkuru ya Rumonge ikabacira iadamu ry'amafaranga 100,000 amwe no gufata amahera yose bariko barakoresha mu kuvunja. Iyo hadabu bakaba bararyishuye ariko buramatare w'intara ya Rumonge yafashe ingingo yo kubagumiza mu munyororo. Kuko umushingwa manza Janvier Bigirimana asaba kumushikira nganje w'intwaro hagati mu gihugu Yohana uwo buramatari kuko yavuguruje ubutungane agasaba ubutungane kwihagararako bukarekura abo bafungwa. Ni mu mwumvirize.
Mu mateka y'u Burundi biranditse neza yuko abantu bakoze igikorwa cyo kuvunja amafaranga batabironkeye uburenganzira butekanywa n'amategeko bashobora kubikurikiranwa ko nk'icyaha maze n'amafaranga bari kurakoresha agashobora gufatwa. Ingingo rero yafashwe na sentare kumure ishobora kuba ari ingingo yisunze n'amategeko ariko akamaramaza ni ingene abajejwe intwaro aha twovuga uburamatari w'intara ya Rumonge yuba kagufata abantu bahanywe na sentare kabahanisha gutanga ihadabu maze gafata n'amafaranga bariko barakoresha hamika kibarekura kugira ngo bashobore kuva mu munyororo mugabo uwo buramatari akacagagaza ngo abantu ntibashobora kurekugwa. Ivyo no guhonyanga amategeko no kutubaha ugwego bw'ubutungane no gukandamiza abanyagihugu kuko buramatari amategeko ntamurekurira na gatoya ukashobora gusubiramwo ingingo iba yafashwe na sentare. Rero twagomba gusaba yuko uwo buramatari yo kwikubita gashi cyane cyane n'abamujejwe ni kuvuga umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu amubwire yuko kizira ikazirizwa yuko abajejwe intwaro naho bo bari ku rugero rukomeye nk'uko gwa buramatari badafise uburenganzira bwo kwivanga kukunge n'ubutungane bukora kira noneho iyo ngingo ya sentare ni ngingo ya yafashwe hisunzwe amategeko n'ingingo itajanye n'izintwaro ahubwo ijanye kumbure na icaha cyari cyakozwe mu mateko y'u Burundi haba kwibwizwa shingiro haba kwiteko mpana byaha ashanga amateko agenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa zigatohozwa nta ruhara na rumwe ayo mategeko ahabura matari bisigura yuko yiyadukije akiyadukiza mu buryo buriko burarenganya abo banyagihugu bari mu gasho ikindi nacyo twagomba kwibutsa nuko umunuta wose isaha yose umunsi wose amajoro yose bari kubaramara mu gasho bari kubararenganywa ivyo ni ibintu ubura matari yatezwa guhanigwa
abagizi banabi bose bari bagize iminsi batema abantu n'imipanga mu ntara ya Bururi bose barafashwe byemejwe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano mu gihe ariko akora ibikorwa rusange kuri wa gatandatu mu ntara ya Kayanza. Martin Interese avuga ko uwari hejuru yabo bagizi banabi yari umupasteur agasaba ariko abanyagihugu kubandanya barikanuye kugira ngo ntihagire ubaca mu ryahumye. Kurikira Martin Interese umushikiranganje w'umutekano.
Turi mu mahoro n'umutekano sibyo none nabari bashatse kutugirira nabi bagendana ku buhiri n'imipanga aho bariko bashaka kugirira nabi abo mu ntara ya Bururi bose twarabafashe yaravuzwe kuri WhatsApp no kundi uhinga ngurukana bumenyi no kumusamiriza mwarabyumvise warabarongoye yarafashe Imana yaradufashije turamenya uwariwe mugabo twovuga ko yari daimoni yari twinyegejeho yavuga ngo n'umupastori koko kumwe ukaba kuri mwo bibiliya ukundi kuri mu intambi yo gushumita abarundi bene wabo kacavuga ngo n'umukozi w'Imana Imana nayo ntibeshwa aba mwijoro ibibona ubiye kuyitirira rero uri n'inkozi y'ikibihoho urengeje urugero twaratangirije hose twize yuko atangora nizosubira kugira ko abenegihugu munyabune turahabona twese sibyo none munyabune twese turahabona inyamiramabi nazo rero ziri kuva mugabo nkasaba yuko n'ubundi atahojya mu mukondora zosi kuko amahoro turimwo benshi barajingitwa tugume turikanuye ntihagire uwuducamo.
Uwo yari Martin Interese umushikiranganje w'intwaro y'hagati umutekano n'iterambere rusange. Tumira mate mu kanya amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba.
Inzamba
nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu turabashikiriza ikiganiro ku isoko. Ikiganiro ku isoko cy'uwo munsi gishimikira ku ngingo zafatiwe mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere iheruka ku bijanye n'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga icumbitse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku isoko tukibaze Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kwa kibigwanisho imigwi y'abanyamahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuyisubiza mu bihugu byayo ni kimwe mu byapfunditswe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu nama idasanzwe igiriya 21 iheruka kubera Bujumbura. Ariko bamwe mu banyepolitike babona ko abakuru b'ibihugu bakarere bama bariko barata umwanya muri ayo manama ngo bariko barondera amahoro none inyishu yo biyihe dufatiye ku Burundi. Icyo kibazo twakibajije umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Turi mu kiganiro ku isoko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Umuhari Red Tabara n'umuhari FNL niyo migwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi ifise icyumbi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'icyegeranyo Barometre Securitaire du Kivu cyo mu 2021 cy'amashyirahamwe Groupe d'études sur le Congo na Human Rights Watch. Iyo migwi iri mu imazi iminsi ivugwa mu manama y'akarere u Burundi burimwo kuwa 31 Rusama. Abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko basubiye gupfundika kw'imigwi y'abanyamahanga iri mu buseruko bwa Kongo itegerezwa kwakwa ibigwanisho igacisubizwa mu bihugu byayo. Uwurongoye umugambwe RDB Jeremy Minani abona ko ayo manama ari ayo guta umwanya
umuntu yashigwanisha kugira ngo akugwanye mu mufise icyo mupfa nko kugerekeye abarundi abantu bafashe bigwanisha bagwangira cyangwa nyanganda dufise bafise ibyo basabijya leta kandi banashaka bujya iyo leta irumviriza ntibare kwiga barafata ibigwanisha hariho ugwimo mu gihugu cyacu hari intwaro ho nyanganda yase idemokarasi yanka isesemwa ni demokarasi iyo ntwaro ntiyere kwa matora y'ukuri iyo ntwaro yahisemo kudusubiza mu ihumbi dusubiza mu ntwaro y'umugambo iyo ntwaro rero ku by'ukuri niyo yakweza karambaye mu gihugu niyo yakweza ugwimo niyo yatumye abarundi bafata ibigwanisho gusohora n'itangazo ngo ujye mihari ngo nishyire ibigwanisho hasi cyangwa ngo ni ibyakwe ubu kureta umwanya kubera ko icyatumye abo bantu bafata ibigwanisho kitaratorerwa umuti biramaze kugaragara yuko kubaka ibigwanisho ku nguvu bidashoboka niyo yari inzira yonyine umuntu yotegereye avuga ati aba bantu naho batarumvirizwa bagiye kwaka ibigwakwa ibigwanisho kubera barushijwe inguvu za gisirikare kuko burya nuko bimeze mu mishyamirano ya gisirikare umuntu utamurusha inguvu umutsinda umwaka ibigwanisho ku nguvu utegerezwa kumwumviriza mukayaga wenyine akabishyira hasi ku neza ibyo nabyo bica mu kuronderera umuti icyatumye afata ibyo bigwanisho ingingo zifatwa mwayo manama zikandikwa mu matangazo zifatwa n'uruhande rumwe mu bashamiranye ni ukuvuga ko zitega urwo rundi ruhande rutatumiwe
kugira ngo hagaruke amahoro n'umutekano mu Burundi none hokogwa iki icyo kibazo nacyo nyene bagenzi bacu ba television Renaissance barakibajije Jeremy Minani
umutura maburya n'umwe ni ukurondera aba bantu bafashe ibigwanisho bakicarana ni leta mbi dufise mu gihugu itunganya ibiganiro by'ukuri bihurikiyemo abarundi bose batavuga rumwe nayo baba bafashe ibigwanisho n'abafashe ibigwanisho ko bujyana akataraza kari mu nyuma aya matangazo niyaguma ariyo nyishu ubutegetsi buriko burategura ku ngorane igihugu kirimo n'abandi bazafata ibigwanisho rero kugira ngo ibyo ntibishike ileta igomba kubikubita agashi yicarane n'abantu bafashe ibigwanisho itunganye kandi n'ibiganiro nkurikiyemo abarundi bose n'abatarafata ibigwanisho ntibakabifate mucyo umuti w'ugwimo turimo uboneke igihugu gishyire ku ntwaro ya demokarasi umuntu wese yumve yuko atagomba gufata ikigwanisho kugira ngo yumvirizwe nicyo gihe ku by'ukuri abafite ibigwanisho bazabishyira hasi ku neza kandi abandi bazufata ibigwanisho mu gihe umuntu ashobora gushyikiriza icyumviro ntakize mu gihe umuntu ashobora gushyikiriza amakenga afite ntayazire mu gihe umuntu ashobora kuvuga ko arenganijwe kumvirizwa mu gihe dusubiye ku ntwaro ya demokarasi abarundi aribo bitorera babarongora ntibibe nk'uko abarundi batora hanyuma akagusa abasirikare bahoze mu ishyamba bagashaka bakorana bati byavuye mu matora ashyize iruhande tangaza ibi hanyuma uzobyumva umugara tumene si uko bigenda
ku wa 20 Rusama uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2023 umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Floribert Biyereke yavuze ko abasirikare b'u Burundi bari muri Kivu yo mu bumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batugije imigwi yose iriyo mbere ko bariko barayihiga niyo yagiye kwinyegeza umuvugizi w'igisirikare cya Red Tabara Patrick Nahimana wewe akaba yishyuye ko ari kinyoma cyambaye ubusa mbere ko atani ingwano ziheruka guhuza izo mpande zibiri aho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatatu ruheshi mu 2023 mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba na hubuta
cyari kiganiro ku isoko
ubonawe ni wa mwanya ukurikirana amakuru yanditswe n'ibinyamakuru inondwe turangije Edi Claude Ninahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Twatangurire kuri iwacu candika kiti abanyagihugu barundi bari beza ababatwara nibo babata mukaga. Iyo jambo ry'umutwe ico kimenyesha makuru canditse ni rya Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi. Yabishikirije kuri uwa kane igenekerezo rya mbere ruheshi mu nama igira 10 yahuje abarongoye ibisagara bitandukanye z'ibihugu vy'aka karere. Kubwiwe indongozi nizo ntandaro y'amabi yose abanyagihugu bahura nayo. Avuga ati ndugure twa mugina amahonya bwoko n'amabi afatiye ku byago by'intambara nivyo byugarije imitima y'abanyagihugu. Abanyagihugu bo muri aka karere barera ku mutima, ariko aba barongoye nibo babacafuza bakabata mukaga. Ndugaye twa mugina arabandanya ati hakwiriye gushigwa ho inguvu nyinshi zo kugwanya ivyumviro bibi n'ingendo mbi bishobora gushora abanyagihugu mu bwicanyi bihonya bwoko. Jambo ngendegwa ko ryo nama yahuje baje bava mu bihugu vya karere harimo Burundi, Republika ya Demokrasia ya Kongo hamwe no Rwanda cyari ibisagara no kubana mu karere k'ibiyaga binini. Ikimenyesha makuru SOS Media naco cyandika ku mpunzi z'abarundi munani banyurujwe kugenekezo rya 12 rusama guheze mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania. Aba banyurujwe nabahoze ari abanyeshure n'abakurubuzi bwo kuyungurunganya. Nta mukenyezi n'umwe yafashwe ku bwa SOS Media. Imiryango yabo banyurujwe yararondeye hose mu busho butandukanye irabura. Igipolisi c'Induta kivuga ko atarico c'abanyuruje kwa ahubwo batwawe n'igipolisi c'akarere ka Kibondo, ariko ivyo impunzi ntizivyemera. Aya makuru tuyabandanye na Burundi Eko cibaza ko umwimbu w'icayi c'amababi woba waragabanutse mu gihugu c'u Burundi. Ico gitegwa kirimo bizanira igihugu amafaranga y'agaciro kirimo mu ntara zitandatu arizo c'ibitoke, Kayanza, Muramvya, Mwaro, Bururi na Bujumbura. Amaraporo yakozwe mu myaka y'ibihumbi 2021 n'ibihumbi 2022 yerekana ko muri rusangi umwimbu w'ico gitegwa wagabanutse. Ikindi kibonekeza nuko abakiri bato badahurumbira kurima ico gitegwa kuko imirima imwe imwe yasivye kubera itagikoregwa kuko abahora bayitaho bashaje. Ivyo navyo bikaba biri mu vyatumye umwimbu ugabanuka. Paul Manirakiza serukira abarimyi b'icayi asaba leta kuduza igiciro c'icayi ku kiro kugira ngo abarimyi bijukire kurima icayi umwimbu nawo ubone kuduga. Ariyo niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi. Mwakoze mwebwe mwese yakurikiye mukaba mwari kumwe na Edi Claude Nazwe nagahindukira naho kwa gatandatu uza kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Nazwe turagukengurukiye. Ni naho rero duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiye. Bagenzi banje bayatororokanije ndabashimiye. Arisa Kimana na yabashikirije ndabasezeye naho ubutaha.